Mario. Muracyateza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti banywanyi mwiriwe neza. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi muratwumvira ku mirongo migufi metero 19 na metero 22. Abapolisi b'Abarundi bagiye gusubira mu butumwa mpuzamahanga bwo kubungabunga amahoro n'umutekano. Loni yari imaze imyaka irenga 5 yarabibirukanyemo.
Ishyirahamwe mpuzamakongoni rikaba rishima cyane uruhare bw'u Burundi muri ibyo bikorwa byo kugarukana amahoro n'umutekano. Iryo shyirahamwe ryaradushyize mu muhango ko rishobora kuzotwikorako tukagenda gufasha mu kugarukana umutekano mu gihugu cya Mali.
Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yabitangaje uyu munsi mu birori by'inzego z'umutekano byo kumwifuriza umwaka mushya bamuteguriye. Abakirisitu b'isi yose barakoze imitwe y'intoki ku munsi mukuru wabo wa Noheli. Kandi kandi nayo yatangiye imikino y'umupira w'amaguru izakomeza mu Rwanda. Naho Afrika y'Epfo yatangiye gutanga urukingo rwa gatatu rwa COVID-19. Amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane, ikaze muri kumwe na Thomas Kamirindi. Amakuru yo hirya no hino ku isi. Muri Kenya, icyemezo gitegeka abaturage kwerekana ikimenyetso cy'uko bikingije COVID-19 cyatunguye benshi. Fidele Niyongabo aratubwira ibyo ari byo.
Leta ya Kenya yatangaje iyo ngingo mu ijoro ryo ku munsi wa gatatu yafashwe mu gihe ibitigiri by'abandura umugera wa COVID-19 bitera byiyongera cyane. N'abantu bake bubahirije iyo ngingo ku munsi wa kane mu gihe bariko bataye iwabo guhimbaza umunsi mukuru wa Noel. Abakoresha amabisi ku mugwa mukuru Nairobi ntibasabye ingenzi impapuro zerekana ko bicandagishije. Yamara basabye abantu kwambara udufukamunwa no gusukura iminwe yabo. Pire Wangari, umudereva wa bisi, avuga ko bataragera aho basaba abagira ingendo bakoresheje uburyo bwo gutwara abantu kwerekana ko bicandagishije. Yamara amenyesha ko kumbure bishobora kuba mu ntango z'umwaka buca utangura. Ibipimo byakozwe ku munsi wa kane byerekanye ko banduye bari ku rugero rwa 32.5%. Umuntu abigereranyije n'ubusa n'ibikindwi ku ijana ku itariki 21 y'ukwezi kw'11. Ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu bwari bwatangaje imbere yaho ko kwerekana ivyemezo vy'uko bicandagishije vyari gutegerezwa gusabwa ku itariki 21 y'ukwezi kw'12 kugira bemeregwe mu mashure bagira ingendo bakoresheje uburyo bwo gutwara abantu bemeregwe mu biro vya leta mu mahoteli ubunywero uburiro na parke z'igihugu. Yamara Sentare yari yanse kwiyo ngingo ishigwa mu ngiro kuko hari hakiri ibintu bidatomoye neza birimwo kumenya abajejwe gucungera ishigwa mu ngiro ry'iyo ngingo hamwe n'icokorwa ku bantu batazoba bashoboye kuronka incanco ku gihe.
Afrika y'Epfo yatangiye gutanga urukingo rwa gatatu rwa COVID-19 rwo mu bwoko bwa Johnson and Johnson. Iyi nkuru nayo na Fidele Niyongabo.
Ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu bwatangaje iyo nkuru no munsi wa gatanu. Ni nyuma yo ku rwego rujejwe kwemeza ikoreshwa ry'imiti mu gihugu rurekuriye ikoreshwa ry'urucanco rwa gatatu rwa Johnson and Johnson umunsi umwe imbere yaho. Ubwo rwego rwatanze uburenganzira bwo gukoresha incanco za gatatu za J&J na Pfizer zikoreshwa mu gihugu. Yamara n'iryambere abanyagihugu batangura gufata icese izo ncanco za gatatu. Gushika ubu incanco za J&J nizo zimaze kuboneka. Yamara ubwoko bw'umugera wa COVID-19 bwa Omicron bwandukira cyane bwatumye abantu bashishikarira kwikingira kurushiriza. Ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu bwatangaje ko kuva no munsi kwa gatanu itariki ya 24 y'ukwezi kw'icumi na kabiri abanyagihugu bose baheruka kuronga urucanco rwa kabiri amezi abiri imbere yaho bazoronga urucanco rwa gatatu rwa J&J. Byari byiza kurushiriza bibaye mu kiringo c'amezi atandatu inyuma yuko baronse urucanco rwa mbere. Byari bitegekanijwe ko urucanco rwa gatatu rwa Pfizer ruboneka mu ntango z'ukwezi kwa mbere. Yamara ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu batangaje ko urwo rucanco ruzotangwa kuva ku itariki 28 y'ukwezi kw'icumi na kabiri ku bantu baronse urucanco rwa kabiri haraheze n'imiburiburi amezi atandatu.
Radio Ijwi rya Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika igiye gukuraho icyemezo yafashe mu kwezi gushize cyahezaga abagenzi bava mu bihugu umunani byo muri Afurika y'Amajyepfo kubera virusi ya Omicron. Fidele Niyongabo arakomeza.
Perezida Joe Biden ku munsi wa kabiri aratangaje ko afise umugambi wo gufuta iyo ngingo. Amerika yari yafashe iyo ngingo mu kwezi guheze bivuye ku mpungenge ku bwoko bwa Omicron buriko bwandukira vuba na vuba. Abanyamahanga bari bangiwe ku butaka bwa Amerika kubera bagendeye kimwe muri ivyo bihugu munani mu kiringo c'iminsi 14 imbere yaho bazosubira kurekurigwa mu ndege zije muri Amerika inyuma y'isaa sita n'umunota umwe ijoro ku itariki 31 yo ku kwezi kw'icumi na kabiri. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku itariki 29 y'ukwezi kw'icumi na kabiri yaraziririje ku butaka bwayo abatari abenegihugu nka bose baherutse kugendera Afurika y'Epfo: Botswana, Zimbabwe, Namibia, Lesotho, Eswatini, Mozambique na Malawi inyuma y'uko ubwoko bwa Omicron butowe muri Afurika y'Epfo. Abajejwe amagara y'abantu bari basavye ko Leta ya Amerika ikuraho ingingo yafashe kubera kuyigumizaho atangaruka iboneka vyari kugira ku vyerekeye ukuntu ico kiza kiriko kirakwiragira mu gihugu. Ingingo ya Amerika ntiyabujije indege canke abanyamerika kuza baturutse mu karere ko muri Afurika mu bumanuko.
Guverinoma y'Ubufaransa yasabye abaturage bayo bakuze gufata urukingo rwa gatatu rwa COVID-19 amezi atatu nyuma y'uko bakingiwe ebyiri za mbere. Nayo ni inkuru na Fidele Niyongabo.
Iyo ngingo yagabanije amezi atanu yasabwe imbere yaho mu ntumbero kugwanya ubwoko bw'umugera wa COVID-19 bwa Omicron. Urwego rujejwe amagara y'abantu mu gihugu nirwo rwasohoye ivyasabwe na leta. Urwego nirwo rugira inama leta ku bijanye no kugwanya ikiza cya COVID-19. Bibaye mu gihe ibitigiri vy'abandura COVID-19 biriko biriyongera cyane mu Bufaransa muri ibi bihe by'iminsi mikuru ya Noel kubera ubwoko bushasha bwa Omicron bukwiragira cyane kurusha ubundi bwoko bumaze kuboneka gushika ubu. Urwego rujejwe amagara y'abantu mu gihugu rwasabye kandi ko n'abakiri bato bashobora kugera migwa n'umugero wa COVID-19 baronka urucanco rwa gatatu muri iki gihe. Ni iminsi itanu inyuma y'uko Ubufaransa utanguje igikorwa cyo gucandaga abana bafise imyaka itanu canke irenga. Gufata urucanco rwa gatatu amezi atatu inyuma y'incanco za mbere vyafatiye ku bushakashatsi bwerekanye ko izo ncanco zikora neza ku bice 80% mu kingo kiri hagati y'ukwezi n'amezi abiri ku bimenyetso bidakaze by'ubwoko bwa Omicron. Yamara izo ncanco zireka gukora neza n'ingoga cane kurusha ku bundi bwoko bw'umugera wa COVID-19 bwiyadukije imbere yaho. Ugukora neza kugabanuka gushika ku bice 34% amezi ane inyuma y'uko abantu bicandagishije bakoresheje incanco za Pfizer. Yamara gukora neza biraduga gushika ku bice 75% 72% inyuma yaho abantu bafashe urucanco rwa gatatu.
Fidele Niyongabo, urakoze kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi utugejejeho. Nshuti zacu, muracyumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ni mudusange no kuri internet www.radioyacu.com, kuri YouTube na Facebook VOA Radio Yacu. Amakuru y'ibiyaga bigari. Mu Burundi, inzego z'ubuyobozi bw'igisirikari, igipolisi n'iperereza zateguriye umukuru w'igihugu umunsi wo kumwifuriza umwaka mushyashya. President Evariste Ndayishimiye yaboneyeho gutangaza ko abapolisi b'Abarundi bagiye gusubira mu butumwa mpuzamahanga bwo kubungabunga amahoro n'umutekano. Loni yari imaze imyaka itanu irenga yarabibirukanyemo. Ibindi kuri iyi nkuru tubibaze Eloge Wirikaneza.
Yoje kwifuriza umwaka mushasha mujyango w'umukuru w'igihugu byabereye ku murwa mukuru w'utunze Bujumbura. Afashe ijambo ry'ugushima President Evariste Ndayishimiye yashimagije cyane ibikorwa by'inzego z'umutekano. Ndayishimiye yemeza ko byatumye uturwitwa bagize banabi dutuzwa gutyo abanyagihugu n'inzego z'igihugu babona kuja ku bikorwa by'iterambere aho kwama umutima uri mu mutwe. Yagarutse kandi kukuntu ibiranga urwa n'ingabo z'u Burundi muri Somalia na Republika ya Central Africa bishimwa n'amakungu na cyane cyane ishyirahamwe mpuzamakungoni. Niko gutangaza kwa polisi y'u Burundi bagi gusubira kwizerwa mu bikorwa byabo n'ibyo gucungera amahoro n'umutekano w'inyuma y'imyaka irenga itanu barabikumiriwemo bagirizwa ko bahohoteye abagize uruhara mu myiyerekano yo kwiyamiriza ikindi kiringo cateye impari ca nyakwigendera Perezida Pierre Nkurunziza hari mu mwaka w'2015 umviriza Perezida Evariste Ndayishimiye.
Ishirahamwe mpuzamakungoni rikaba rishima cane uruhara bw'u Burundi muri ivyo bikorwa vyo kugarukana amahoro n'umutekano aho bakiyakeneye. Kubera ubukerebutsi n'ubutwari bw'ingabo zacu, iryo shyirahamwe ryaradushyize mu muhango ko rishobora kuzotwikorako tukagenda gufasha mu kugarukana umutekano mu gihugu cya Mali. Ikindi gikomeye cerekana ko dushimigwa kandi nako catunejereje ni uko iryo shyirahamwe nyene ryatwemereye ko ryari ryafashe ingingo itabera yo kwirukana inteko z'igipolisi z'u Burundi zari zagiye gufasha mu gihugu cya Sandra. Ubu naho nyene bakaba baraduhaye umwizero ko bagiye kuzisubizayo buke buke na cane cane bagashaka guhera ku ntwazangabo z'abakenyezi.
Umukuru w'igihugu yagiye muri ivyo birori mu gihe ku munsi wa mbere w'iyindwi mu Rwisever wo kunywanisha Abarundi no kumenya ukuri watangaje ku bwicanyi bwo mu 1972 bwahitanye Abahutu benshi kurusha Abatutsi ariho nyabwoko ryakorewe Abahutu mu Burundi. Sebarundi yavuze ko ababwagirizwa bakiriho batazoshengezwa mu butungane bitewe n'uko bashaje.
Nagira mpumurize Abarundi kugira basubize umutima munda kumenya kahise kacu mu Burundi. Ntawe bisabisana no kurondera ukwihorana mu Barundi bahuye n'ibyaha no kuvurana. Uwo ibyo byaha byashikiye arakeneye gukira icyo gisebe. Uwabikoze nawe nyene arakeneye kumenya yuko abandi bariko bamufata nk'umuntu. Kandi nagira ndabwire ko ibyaha byakozwe haheze imyaka irenga 50 n'ababikoze nta magara bagifise ngo umuntu yikeke ko bohava bokwisubiriza muri icyo cyaha. Nicyo gituma atawogira ubwoba none gufata umuntu atakigira amagara ngo ureke uramuhana wunguka iki ko n'ubundi ataca kuriya. Tumenye ko turi mu Burundi bw'uno munsi, ntituje mu Burundi bwo mu 72 mu 35 kuko iyo myaka ntacyo tuyangiriza.
Perezida Ndayishimiye yanagaranije umurwi w'abarwanyi rw'itabara urwanya leta yiwe n'umuhari w'iterabwoba ubwirizwa kurwanywa n'ibihugu by'akarere.
Ntagire uwuryama umukondo wa sosingo yijanjare twame turyamiye amajanja twese umwasi ntabice mu ryahumwe kuko murazi ko yama yagerageje akatani kake gupfubira n'abenegihugu bakahasiga ubuzima. Aho hakurya mu buseruko bwa Kongo turahumva wa mugwi w'iterabwoba rende tabara ufatanije n'umugwi w'abanyamahanga ADF ariko tugashimishwa n'uko bariko baragwanya iyo migwi imwe bivuye inyuma ko rero n'ibindi bihugu byavuye hasi kugwanya iyo migwi natwe nukwama twarikanuye.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yashimye cyane ibihugu n'amashyirahamwe bimaze gukura ibihano ku gihugu ciwe kuva agiye ku butegetsi mu kwa gatandatu 2020. Ahamagarira Abarundi kwirinda icyo cyose cobasamaza kikababuza ibikorwa byo kwiteza imbere. Eroje urika neza Ijwi rya Amerika.
Tuve mu Burundi tujye mu Rwanda. Abaturage b'ikirwa cya Nkombo mu karere ka Rusizi intara y'Uburengerazuba bugarijwe n'inzara yatewe n'izuba rimaze igihe kirekire ryatumye barumbya. Barasaba leta kubagoboka. Umunyamakuru wacu Temistocle Mutijima yabasuye atuzanira iyi nkuru.
Abo bigaragara ko bugarijwe n'aya mapfa kurusha abandi ni abatuye mu gice cy'uyu murenge kirebana na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'ahitwa Bugarura na Kamagimbo. Ku bigaragarira amaso, imyaka yiganjemo ibigori, ibishyimbo na soya yumiye mu mirima. Ahandi naho baratanguranwa n'uko ibigori byuma burundu bakabirandura babigaburira amatungo nk'ubwatsi.
Twahinze amatarasi turahinga neza kuko bari batubwiye kurundu tuzajya duhinga. Ubwo tuhimaze kuyahinga turabura imvura kandi ibigori byari byameze neza biza kubura imvura. Iruma byose byarashenyuse
telefone imvura yabuze kubera n'isoya dore kwiri kuma kandi ntago rerera ubundi byase no turi kubiranda tubihene n'amatungo nabyo yabyanze. kubera ko byayudiyumye byabuze mvura.
Sinzi ukuntu turya umwaka kubera iri zuba, ibisimbo byarumye, ibigori byarumye. Twajyaga n'urupaciko y'umuntu yabaga afite soya, yasanga mugenzi we akamubwira ati impa nk'ibihumbi cumi nzagu isoya, ariko noneho ntaho izava kubera izuba ryaracyanye nyine byarumye.
Inzego z'ubutegetsi muri Nkombo zigaragaza ko abaturage bari bahinze ibigori ku buso buhurijwe hamwe bwakozweho amaterasi y'indinganire hafi ya gitari 20. Baba bahinze kuri iyo misozi ihanamye ikiyaga cya Kivu n'abahinze imusozi bose bararirayo kwarika. Ingaruka z'aya mapfa ku Nkombo ziragaragarira no mu biciro bihanitse bya bimwe mu biribwa by'ibanze byajyaga bigura make mu bihe nk'ibi iyo abaturage babagabejeje.
Ibishyimbo nyamari kugura igihumbi kandi yajya igura 600-700, ariko ubwo iri kugura igihumbi rero, kandi ariko naho tunabiboneho.
Ubundi iyo bejeje uwaciye mukwe ntabwo yongera kuza kugura ibishyimbo. Wajya kugura ibishyimbo se kandi wejeje? Ntako kubera icyo kibazo cy'izuba nicyo cyatumye ibishyimbo bipanda. Ubu ngubu ni inote y'igihumbi kugira ngo ujye ku bishyimbo. Nabyo no mu isoko ntabwo biri no kuboneka.
Aha ku Nkombo hasanzwe hagaragara ikibazo cy'ubucucike bw'abaturage gituma ubutaka buhingwa ari butoya. Icyakora abahatuye bakavuga ko iyo babaga bagize ibihe byiza bashoboraga kweza bakabona ibibatunga byunganirwaga n'uburobyi n'indi mirimo iciriritse bakoraga. Nyamara ubwo burobyi nabwo ubu bukaba butagitanga umusaruro nka mbere. Bagasaba leta n'abandi bagira neza kubagoboka muri iki gihe bitaba ibyo hakagira abapfa bishwe n'inzara.
Tukaba dusaba leta y'u Rwanda kugira ngo idufashe twibuke uko biramutse bitabaye ibyo mwakumva ko ku Nkombo habonetse umuntu w'inzara upfuye.
Abana babuze ibyo kurya, mudufashe mushaka ibyo kurya ahubwo mutwoherereza hano ku Nkombo ngo nta handi tujya. Ari muri Kongo ntabwo twajyayo, ari hehe ntawo twajyayo.
Abenshi barebera mu mirima ikivo ntakiboneka mu kivo, bitewe nuko n'iriya mirage itemewe nyine yamaze umusaruro mu kivo ntacyo tukibona. Izuba ni ryinshi cyane, imvura yarabuze, inzara itumereye nabi cyane.
Ijwi rya Amerika yagerageje kuvugisha inzego z'ubutegetsi mu karere ka Rusizi kucyo zaba ziteganyiriza aba baturage ba Nkombo, ariko ntibyadushobokeye. Kugeza ubwo twatunganyaga iyi nkuru, Bwana Kibiriga Anise tuyobora aka karere ntiyitabaga telefone ye ngendanwa n'ubutumwa bugufi twamwoherereje yari atarabusubiza. Icyakora Sindayiheba Aforodis uyobora uyu murenge wa Nkombo warasaba aba baturage kujya gushakishiriza imibereho mu yindi mirenge baturanye.
Amaterasi ataratunganywa, bari basanzwe bafite ubutaka butari bunini cyane butoya, bitewe n'uko buya Nkombo ifite abaturage 23,457, washyira n'ubundi ku buso dufite nabwo ibirometero kare 23, ugasanga n'ubundi nta muturage washoboraga guhinga hano ku Nkombo ngo asarure umusaruro ushobora kumutunga ibyumweru bibiri. N'ubundi rero twabashishikariza ko bwa buzima bari basanzwe bamenyereye bwo gushakisha, kuko n'abakozi cyane turabazi, meza gushishikarira gushaka icyaturuka ahandi, hanyuma bahahira ahandi mu yindi mirenge, kuko hari imirenge duturanye bari basanzwe bahiramo kandi bashobora kubona mwamaramuko.
Ikibazo cy'amapfa yabanjirije igihe cy'urugaryi ubusanzwe cyarangwaga n'umusaruro hirya no hino mu gihugu, si umwihariko wa Nkombo, ahubwo kiragaragara no mu bindi bice bitandukanye by'igihugu. Nko mu gice cy'uburasirazuba bw'u Rwanda, ubutegetsi butangaza ko imirenge hafi 100 yugarijwe n'ayo mapfa. Hakaba hari n'ahatangiye gutanga ibiribwa nk'ingoboka ku baturage bazahaye kurusha abandi. Aba Nkombo nabo bagasaba gutekerezwaho.
Mwatuvugane renda kugira ngo natwe yenda tubone inkunga yatugoboka ku bunani. Ubunani bugiye kuba tubona icyo kurya natwe nkuko imyaka yose yarumye.
Temistocle Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Temistocle Mutijima ukorera mu Rwanda, nawe wirika neza ukorera muri Kenya, turabashimiye. Dushimire kandi na bagenzi bacu bose mukorera muri Tanzania, Uganda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. By'umwihariko kandi cyane cyane mwe banywanyi b'Ijwi rya Amerika mudufasha kubona amakuru yo mu Burundi, ntimwahwemye kwitanga buri munsi. Akazi mukora muri ibi bihe bikomeye by'icyorezo cya virusi ya korona n'indashyikirwa, mukomere. Abanywanyi b'Ijwi rya Amerika barabakeneye. Namwe nyine nshuti banywanyi, icyorezo cya COVID-19 cyambuye abanyu n'inshuti zanyu, mukomere, mukomeze kandi mugire ubutwari bwo kukirinda no kukirinda abandi.
Tonight, and that's enough. We're nziza uwineza Berita ufungiwe hano mu gahunga nifuriza noheri nziza papa na mama nifuriza noheri nziza na Kevin we na Munyaneza aba nifuriza noheri nziza nyirahaba imana mu gahunga
nitwa Kizimana Jean de Dieu aba mvuka no murenge wa gahunga nkora hano kandika amagare hano ku muhanda wa Nsanze aba nifuriza noheri nziza Matamu wanje nesa Fri Beatrice Naba mvukano mnumoso wakanika Kapangarasi Kapakureta ojeme Patrice Numu damu wanje nesa Fri Beatrice
Nini tukwa mbiziki Fresiani Hamuza ondano mwanangu ya gahunga Nifurije Uwitu kwa kasiko pari Noheri nziza Tuemurino mwanangu ya gahunga Hawa nifurije noheri nziza wa motari no murenge wa gahunga nawo dukorana bari mu mujyi wa Musanze ndetse nifurije noheri nziza abantu bari mu murenge wa Nemba mu karere ka Gakenke ari umukuru wanjye Baiza Inosa n'umukobwa witwa Uwineza n'umudamu witwa Waje Neza abifurije noheri nziza
Nitwa Nonsaba Jean d'Odie mu Kamunsanze mu murenge wa Gahunga ho mu karere ka Burera ndifuriza noheri nziza umugore wanjye Uwineza Evahusi ndifuriza noheri nziza ababyeyi banjye ba Nyagatare na famiye zanjye zose ziri Nyagatare na Garafuri Tisenge Prote
njye na Thomas hano ni Nsanze n'ikamba Kigesi
I'm going to go to the house. Isu mwifuriza noheri nziza wa Yesu ni mayene wanje ari Kigali mwifuriza noheri nziza urangwa umuhungu we uri Bugande mwifuriza papa warurangwa Minani uri Bugande mwifuriza noheri nziza mwifuriza Karihogo uri Bugande mwifuriza Wihogora uri Bugande Nifuriza Kabihogo uri Bugande noheri nziza bose ndayibahaye bari Bugande
ni twaze funa wambe ndifuriza noheri nziza jano ndi Bikamba ndifuriza noheri nziza kirimakiza imana uri Bikamba ndifuriza noheri nziza Jirimene uri Bikamba ndifuriza noheri nziza Sifa uri Bikamba ndifuriza noheri nziza ibirata mukagatana uri Simbi muri Huye ndifuriza noheri nziza Hakizimana Kerema uri bihano Bikamba mwakoze
nitwa Hakizimana Pacifique hano Nsanze mu murenge wa Rugari kagari ka Masaka intara y'Amajyepfo ndashaka kwifuriza noheri nziza umuvandimwe wanjye witwa Sindayire ya Fideli ari ku Rugarika undi witwa Fideli uri I Kigali Nzabatsinda n'umuvandimwe wanjye uri ku Kamonyi witwa Rubayiza Ernest n'umuvandimwe wanjye uri Marawi witwa Gashema Olivier
nitwa Dushimimana Ferdinand nkomoka mu karere ka Kamonyi umurenge wa Rugarika akagari ka Kigese umudugudu n'Ibikamba ya ndifuriza masenge noheri nziza bita Jeanne Marie Kumukara ku Muhima nifuriza mushiki wanje uri Kimisagara bita Mukamanzi Jeanette nifuriza datu wacu uri Rukoma bita Rwabigwi nifuriza datu wacu uri mu Ruhango bita Akoza nifuriza noheri nziza u Rwanda muri rusange murakoze
Thank you.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Dushimiye cyane abahanga, abatumirwa n'abandi bose baduhaye igihe cyabo, ubumenyi bwabo n'ubusesenguzi kugira ngo tubigeze ku banywanyi bacu. Banywanyi inshuti namwe mwese, mwese iyo muva mukagera. Turabashimira cyane ko muri ba mudatenguha. Ibihe bikomeye murimo n'isi yose irimo ntibyabaciye intege. Mwarakomeje mubana natwe. Twabanganye iki? None rero mwoherereze radio yanyu Ijwi rya Amerika ubutumwa bwanyu, mwifurize abo mukunda Noheli nziza n'umwaka mushya muhire. Facebook ni VOA Radio yacu, naho email ni radioyacu@gmail.com.
Nyabenda Michel ndi mu ikambi ya Rusenda kuva mu mwaka wa 2015 ndubatse umugore n'abana batandatu ndataje ubwa mbere hoho umutama wanje umuvyeyi wanje anyibarutse Gaspari baranyikora inyanzarake ndatahije umugore wanje tubyaranye abana batandatu niyo gushima Maria anje nawe nyene ari inyanzarake ndatahije mukugu wanje Mateo Ntamirukiro ari inyanzarake ndatahije mushika anje Kolasike barakamfite ari inyanzarake ndateje mukugu wanje bukuru speciose ari inyanzarake ndateje mushikanje Nyandwi Tereza ari yabihuma banda ndateje mushikanje Minani Leoni ari inyanzarake
ku izina nitwa Nzeyimana Janine nkabamperereye mu gihugu cya Kongo abandi mu nkambi ya Rusenda icyambere mbanje kwipfuriza abo ngomba ntashe mbanje kubipfuriza Noheli nziza nkaba ntangwe kutasha abo turi kumwe ngaha mu ikambi abambere ntanguriye ku mutama wanje rugwe subiriye ku mukwa wanje ari mu izaje ya kane n'umufasha wiwe Anita Nishimwe abo subiye gutasha nabaho mvuka mu ntara ya Ngozi province Ngozi commune Mumba zone Gatsinda abambere ntanguriye ku mubyeyi wanje mama Sengiyumva Jenehose nkaba ntongeye gutasha arakaza umwana wa mutoyi wanje
Twani Yosaba Jacqueline mu village ya mbere Broke de Parcela State nkaba ntipfurije umunsi mukuru nkaba mba mu nkambi ya Rusenda muri mu gihugu cya Kongo Kinshasa nkaba nipfurije umwaka mushasha ababyeyi banje turi kumwe ngaha Manirambo na Jacques umugabo wanje Nani Yosaba Jacqueline nabo tubana bose ntanguye gutasha abari Ingozi bofre wanje nkurikiye Bosco ntahije na papa Nyabenda Manweli nkaba ntahije mama Renirida yambyaye mwe batisimu ari mu Kakibogo
Tuti zacu banywanyi bacu amakuru n'ibiganiro twari twabateguriye kuri iyi saha nahabihumurije bashimiye cyane ko mwagumanye natwe maze rero mugire umugoroba mwiza murakarama mugire Noheli nziza Noheli nziza Shorty's eyes.